Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaye mwiriwe tubana ikaze mu makuru Radio Indundi Culture yabateguriye kuri uyu wa mbere ni tariki ya 17 ukwezi k'umunani 2026 aza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abarimyi babandanya bibaza ko muri kino gihe cirima ry'agatasi ko bazoroswa ifumbire abone inka bo gutaganzwa mu ntara ya Buhumuza ni mu gihe leta yo iguma ihumuriza ko iyo mfumbire igiye kuboneka. Hari imyidogo mu banyagihugu bakoresha ibarabara rya Mutambu rihuza amazone atatu yo muri komine Mugere na komine Gwibaga zose zo mu ntara ya Bujumbura. Bifashishije iryo barabara bavuga ko bariko baragira uruhombo ni mu gihe mu ntwaro bavuga ko hari ibiriko birakogwa kugira ngo iyo nyubako rusangi isanugwe. Muri iyo ntara kandi tubafitiye amakuru avugwa mu bijanye n'igisata c'indero aho tubabwira ubukene bw'intebe mu mashure bubandanya bwibonekeza. Mbega amategeko agenga ihiganwa ry'igikombe ca Afrika mu rukino rw'umupira w'amaguru n'ayahe ni mu nkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere n'amakuru agaramwe bw'ibyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari Diodone niyonzigamije ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mu kwanya.
Radio Indundi Culture.
Mwarimeje kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru ko abarimyi yo mu bice bitandukanye vy'igihugu babandanya kwidogereke na gifumbire ribandanya gibonekeza nko muri komine Butaganze ntara ya Buhumuza. Bamwe mu barimyi baho bavuga ko ubu bitagikunda ko umwimbu ugenda neza kubera kubura iyo mfumbire bakagira makenga ko no muri ririma ry'agatasi iyo mfumbire ishobora kubandanya ibura. Leta yo iheruka gutangaza ariko ko iriko irakora ibishoboka vyose kugira imfumbire iziboneke kuva mu ririma ry'agatasi gyimirije Egide Nahayo.
Nk'abarimyi bo ku mutumba banyamiyaga iyo komine bavuga ko gushika ubu bagifise amatike barihiye kwifumbire mu bice by'irima biheruka ariko ko gushika ubu ateye bararonswa vyatumye umwimbukura abo barimyi ujura subira inyuma. Ivyo bibatuma kwibaza nimba mwirima ry'agatasi gimirije ibintu bidashobora kunyuka.
Ntivyoroshe na gato hariho n'abafise amatike yo mu gatasi kahera kugeza n'ubu abandi bafise ayo mwimpeshi baragomboye mugabo n'ubu nta mase twashoboye kuronka. Twahora kandi turonka mwavu wo mu mwonga none nawe nyene n'ubu ntiwabonetse. Nico gituma rero nimwe mwaka gatatu n'impeshi duherukamwe umwimbo ntiwagenze neza kubera ifumbire itabonetse. Ni nk'ubu rero turafise ubwoba yuko mu gatasi hoho nakaho hakazohuka kubera nk'ubu ata na kimwe twumva batubwira ko mwavu uri kuraboneka.
Kwereko gusubira inyuma ku mwimbo abo banyagihugu bavuga ko ukubura imfungurwa zikwiye gutyo hakaduka indwara ziturutse ku gufungura nabi nk'imwe mu ngaruka bimaze kwibonekeza.
Turabona ko nyene mu gihe hatabonetse umwavu abantu ntibaza ngo bafungure neza kubera ko ata umwimbo ntibaza ngo ushobore kubonekana. Yore n'ingaruka rero tubona yuko nyine usanga bigoranye ugasanga abana bariko baragwaragurika kubera batariko bararonka ifungurwa zikwiye kandi natwebwe ababyeyi ugasanga ni kibazo uriko uraza kurima utafunguye neza ntibikunda nyine kuheza ngo urime ufise ingufu.
Icyo abarimyi basaba ni ukurosa imfumbire mva ruganda kuko bavuga ko iyanyabarega yonyene atacifasha kugira abaronka umwimbu ushemeye.
Twe twasaba yuko bogerageza bakaturonderera umwavu nubwo twavuga ko tubivuze kuko inyabarega twaziteguye umva ari inyabarega gusa tutarose umwavu umva ruganda ntibikunda naho nyene umwimbu ntiweza ngende neza ko nitweza ngo twimbure data umwavu dufise.
Naho barimye bo mu ntara ya Buhumuza babandanya kwidogera iryo kena gifumbire. Umushikiranganje wa mbere wa leta ya Burundi Nestor naho ntuye yavuze mu kwezi kwa ruheshi uno mwaka ko leta iriko irakora ibishoboka kugira ifumbire iboneke.
Kwicenda nyene hagira hagera natwe leta turiko turakora kugira turabe yuko mu kwicenda hagera umwene gihugu afise ifumbire akoresha.
Zimwe mu mvo leta imaze gutangaza ko zatumye ifumbire ibura nuko abarimyi bijukiye kurima ari benshi gutyo yategekanywa ntibigikwira abarimyi. Ariko kandi kuri ivyo hiyongera ko ikena ry'amafaranga mvamakungu inguriro fomiri kenera kugira rihingura iyo fumbire. Ariko kandi leta inahimiriza abarimyi kwijukira gukoresha umwavu wa nyabarega.
Egide Nahayo urakenuye tuve ngaho mu ntara ya Buhumuza tusuje mu ntara ya Bujumbura ariko tuvuga ibijanye n'indera y'abayobozi b'amashuri atandukanye muri zone Muzinda komine Mpande muri iyo ntara nyene ya Bujumbura basaba ko umugambi wo kuronsa intebe amashuri leta yemere ico yise mu rurimi rw'igifaransa zeho enfant marasi ko nyarutswa kugira ngo umwaka w'ishure wimirije gutangura ntutangurane ingorane nk'izahabaye kuwuheze kubera ubukene bw'intebe abayazi na hajyo indundi kirutire mirire bemeza ko mu mwaka uheza abana bamwe bize bicaye hasi kubera ubwishi bwabo mu mashure bituma ivyigwa bigenda nabi ugwego rujeje intaro ya mara kwizeza ko hari intebe ziriko zirakogwa ibitigiri by'ibizosabikanywa amashure bibwirizwa kumenyekana muri kuno kwezi k'umunani turimwo no risindo w'Imana
mu kiringo gisigaye kugira ngo umwaka w'ishure twimirije utangure mu gihugu cyose abarongoye amashure baho bavuga ko bafise impungenge ko ushobora gutangura ibyabaye mu buheze bitarasubira ku murongo mu kwicarika abana uruhombo rudasanzwe ku bwabo ku kanovera k'inyigisho Claudine Nizigiyimana n'umuyobozi wa shure nshingiro rya Manege
baraza baraduha nkeye mugaba abanyeshure nabo ugasanga ni benshi kandi umuvyeyi azanye umwana ukareka kumwandika agenda arakwidogera ati ntakunda azishara hasi ati ibatwibuka muri leta agazoshikirwa yicare
mu guhangana n'ibyo abo bahagariye amashure muri ico gice c'intara ya Bujumbura bahisemo kwikora ku babyeyi kugira ngo ivyigwa bibandanye ibyo banki ubu Yeremia ndayishimiye harongo ishure nshingiro rya Kibenga hafi yaho ati ibi nibyo biteye impungenge
iyo umwana ariko yiga yicaye hasi yicaye kwibuye biragora ko ushobora kumwigisha kwandika kare twahora twikora ku babyeyi bakaduterera amahera yo gusanura intebe kugura intebe gusubiriza intebe ariko ubu unye baratubwiye yuko icyo kibazo leta igifise mu minu
iyo ngorane muri zone muzindi fatwa nka rusangi mu mashure ugwego rujeje intwaro rumenyesha ko ubu rukirindiri icegeranyo c'intebe komine yemeye gukoresha maze zisabikanywa amashure zidakwiye naho umukuru wa zone muzinda Aniseni yo nkuru yemeza ko intererano zahagaritswe zishobora gusubira gusabwa ariko gusaba nk'abarongoye ku uwo mugambi wo kwihutishwa
bitagenze uko cyadusubira kuri yarukuri ababyeyi ko basubira kwiyungunganya bagatanga amafaranga kugira ngo intebe zikoko kunyeshwe ntiyo kwicara hasi
mu kwezi kwa gatandatu guheze yamara leta yari yatanze umwizero kuri uwo mugambi umushikiranganji w'indero François Habyarimana yavuga ko irimbugwa ryari kuba ku wa 15 kuno kwezi kwa myandagaro turimwo yemeza ko umwaka w'ishuri ubwirizwa gutangura ibintu byahindutse
ko bizeza yuko tuzotangura umwaka w'ishuri ingorane twabonye mu myaka iheze zagabanutse bimwe bihagije
umwaka w'ishuri uheze isomero rimwe aho kumuzinda ryashobora guhuriramo abana bari hagati ya 80 n'ijana cyane cyane mu myaka itangura igice cya shure nshingiro kubwo ibitigiri bitangwa n'abayobozi b'amashure ibyo byatumye intebe imwe ishobora gusangirwa n'abana bane canke batanu hakaba n'abatakwiwe biga bicaye hasi aho muri ruheshi guheze leta yatangaza ko mu gihugu cyose amaze gukogwa intebe zirenga 44 n'amajana 9 muri uwo mugambi nyene uko atamwana yo baciga ticaye neza
urunani rw'amasendika y'abigisha mu Burundi FENASEBE gohorubona ko igitigiri cyashikijwe n'umunyamabanga mukuru wa leta cabigisha bigiye guhabwa akazi ko ari gito canafatiye kubigisha bakenewe Antoine Manuma Rurongo yabona ko bizotuma hari abanyeshuri bazotangura umwaka w'ishure badafise abigisha agasaba ko nabo bazoronka akazi umwaka w'ishure wimirije wotangura barashizwe aho bazokorera kandi ko akazi ko kutangwa mu muco
umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta aheruka gushikiriza ko igihugu gikeneye abigisha bashika ku 2014 330 muri abo hakaba hazoronswa akazi abashika 5000 gusa ni kuvuga icya gatatu cy'abakenewe kuvuga ko ari intambwe turavye ko igitigiri cy'abaronswa akazi kiziyongera cyane ugereranije n'imyaka iheze ariko impingira cyari ndende uko abigisha bagikenye ari benshi bigatuma igice kinini cy'abana bazotangura amashure batagira abigisha uburenganzira bwabo bwo kwiga bugahunyangwa nyabuna leta niyongereza ingufu ironse amashure abigisha bakwiye kandi babishoboye mu ntumbero yo kubahiriza uburenganzira bwo kwiga ku bana bose ariko kandi itegerezwa gufata n'izindi ngingo zituma bo yari isanganywe n'abo izoha akazi bakora batekanye muri izo harimwo kubatugiriza agahembo kugire bareke guta akazi baja kurondera aharuta mu gisata c'indero naye ahandiho ubukene bw'abigisha buzoguma bwisubiriza umwaka w'ishure wa 2026 ushira wa 2027 ugiye gutangura mu minsi iri imbere byoba byiza wuguruwe abigisha bashasha bamaze kurungikwa ku mirimo tugasaba ko mu gutora abo bigisha atawosubira kurenganywa hakisungwa uko bagiye bararushanywa amanota mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kuronswa akazi
Radio Indundi Culture
Kajyo ndundu kuitira makuru ya charabanda nyawakore shibaragigi hugu jamutambuli huza mazone ya ruziwa naramba na zone gomzi zomuli komine mugere kulika naba huza na komine gui waga munhala ya Bujumbura wali iduga koni mazigi he ya rono neka eriko nilisa nugwe awanyagi wavuga ko uku yunguru za biliko biragora na narigia imiduga yunguru za banu nibinu isani ya hefze kuhakore raha kuhakawakore ama pikipiki na yo wachama faranga meshi waka sabinze gozari tazijejwe ibibazo zinyi wa komeni izo kulisa nura ya maru yobo zibga zone gomzi urahumuliza kufijigwa zikulisa nura geze kule udiro ngejimana
idyo warabarabaho bido gira kojono nekaye nirimwe muri hanyu kwa kwibarabara rikuru ry'igihugu nimero 3 rizwi nka Bujumbura Rumonge igice cha zone ramba hegere ikambi y'abasirikare zwi nka Kashinwa abari koresha bavuga ko buryo nonekaye ku buryo imiduga yunguruza abantu n'ibintu isani ya hivye kuri koresha
iri barabara bona cyaratabagaye ibihomoka hamwe cyarasidutse imodoka ntizirengana hasigaye hasohokana utumoto gusa uvuye mu ruziba nta modoka uronka ishika aha ibubanzi wacu
barabara cyarabaye nabi cyarasidaguritse haka kinga waka sidze kuu muziko uushikana uharatabakai. Basi lero kwe na barabara tufise kwe.
Ubu kuyunguru za kubaja muri zone gomvi ya komine mugere. Ubu hakura mapikipiki na yari kugichiro kivuna.
Uharu ya kubamuru ziba uzimu tamu. Haki ngomu masaha imbere ya saa munani kumanu kusubira hasi. Mungabu kubamasa kuminimwe kudu. Shua kuzana kumwe mironji vishu anjibe nabita. Kula kubati hali ya hanundi havi.
Ingaru kaze vuye kuyono nekarajigi wa barabara ziba andanya kuyongera. Nguru danda zo hagati hali gisagara chabu Jumbura na hao zari muri komine mutambo nkuko bari koresha babandanya babivuga.
Umuntu agiye Bujumbura kurangu. Akurukeze ibintu kumukobore kwikaburi ikiro 50 usha guhemerera 15 aho acabone ibarande wa munyagihugu ikintu cyari kugume 2000 cyageze mu 2007 kubereke ntabarabara waharura ayi arisha kibi Bujumbura kushika aho yabyururukirije
ikibaza abanyagihugu bakoresha iryo barabara nuko ari amafaranga aherutse gutoza abanyagihugu bahegereye agenewe kuri sanura ariko atacakozwe
uko kwaratanze 5000 inkumi n'umusore yatatanga 2200 turindiye icyo bari bukore mu kabari ko iminsi ni myinshi kweri
bose basaba inzego za leta zijejwe ibibazo nk'ibyo gusanura iryo barabara Olivier Tuyikeza arongoye zone gomvyi waratanga icizere ku bikorwa byo gusanura ibarabara rizwi nk'irya gomvyi vyimirije gutangura abahinga bajejwe iby'inyubako benizo bari ku kivi
barashinze ko umwene gihugu yogirisha terere ibyo rero byarakozwe twashye naterakamo abarongoye komine mugere iremera ko izo tufasha twaramaze kurondera ibitoro turarindiye rero ko komine ishobora kudufasha tukaronka imashini kugira zishobore gufasha mu gukosora ibijanye na n'utwo dushe usanga tukorana kw'icyo barabara kandi turiteze ko mu minsi ya vuba cyabikorwa kitoza mu ngura bitagenda neza
uburebure bw'ibirometero by'ababa 20 bukaba ari bwo buri hagati ya hari barabara ry'igihugu nimero 3 na zone gomvye hose ni muri komine imwe ya mugere urugenda biyunguruza ku ipikipiki bashobora kuriha amafaranga 25,000 y'amarundi
odironkeje imana uburi ni bwae buronkejwe uburenganzira bwo kujya mu mugwi wa kabiri mu bijanye n'umupira w'amaboko tennis nyuma yo gutsinda kuri uyu wa gatandatu iganwa Davis Cup byahinganiwemo ibihugu bitandukanye byo mu karere urongo ishyiramwe ry'ugo kino mu Burundi jiribere nibigigwe ashikiriza ko ivyo bizotuma mu Burundi buja kwihiganwa n'ibindi bihugu bitari ku mugabane wa Afrika nk'iburaya nahandi nibigigwe yongerako bisaba ko abakinyi bazoca bakora imyimenyerezo myinshi ariko akabahamagarira kurushirizaho gukora tumukurikire
Burundi no vuga butahukanye insins kuko buhejeje ihiganwa ari ubwa kabiri mu bihugu bitandatu cyo naco kigatuma kibaha amahirwe yo kuja mu mugwi ukomeye no vuga kuva mu mwaka uza ari umugwi wa kabiri mugwi twaduhejeje wa mugwi wa gatatu wundi rero bukaba burosa amahirwe yo kuja mu mugwi wa kabiri w'isi yose ubushikiranganje bujeje inkino mu Burundi turakorana vyinshi hamwe na Comité National Olympique bama badufashe mu mugongo ariko rero ubutugiye mu murwi kandi ukomeye nibaza ko uzosaba uburyo burenze kuko tuzotegerezwa ngira ngo n'ukuja nko mu bice bya buraya n'ahandi kuko uwo mugwi wa kabiri utunganijwe tuzosaba ko babandanye badufata mu mugongo badufasha n'amafaranga cyangwa batugurira amatike y'indege kugira ngo iyi mikangara yabashore kugira ayo mahirwe yo kuja muri izo higanwa zo mu murwi wa kabiri ubuhinga nta uheza bamatuko turiga kuko ubu baserukira igihugu ariko babandanya kandi bakina ku giti cyabo no kuvuga yuko ubuhinga bwo bategerezwa kubandanya uteza imbere kugira ngo mu mugi wa kabiri tugiyemo n'umugwi ukomeye kuko nturimo ibihugu bya Afrika gusa nk'uyu twarimo ariko urimo ibihugu by'Iburaya maze no muri Amerika y'Epfo dukubako rero bategeza kubandanya barushirizeho naco gituma tuzosaba mu kapitene wacu n'abandi bose badufasha kugira ngo tugire ico no kwita imyanya yo kwimenyereza idasanzwe mu gihe tuzoba turindiriye kuja muri iryo higacu
Jiribere nibigigwe akaba ari umurongo yeshiramwe ryo mupira w'amaboko tennis mu Burundi ikibazo cy'ukurera abana bavutse habaye guharikwa kugwana hagati y'abuwakanye bagizanya guharika ni bimwe mu bibangamiye ikibano ku mutumba wa Mugirigiri ni muri zone na commune Ntangwa intara ya Bujumbura bivuye ku ngeso yo guharika ibandanya ihibonekeza mu ntwaro bemeza ko bagerageza gutuza iyo ngeso mu kwirukana umukenyezi aje guharika ariko bitama vyoroshe ni inkuru ya mugenzi wacu Jotan Iratuzi
abanyagihugu twaganiriye aho ku Mugirigiri bemeza ko guharika ari cyo kibazo nyamukuru kibabangamiye
ikibazo hanini mbona hajewe gikunda kubangamira nkatwege twubaje hanini ni kintu cy'ico guhari n'ukuri nibaze bararaba twari bacu turabatora mugaze bararaba ikibazo cyo guhari kuko bye nkaho mperereye cya gusanga hajya iko baragwana hajya iko baragwana ugasanga umugabo aracinye umugore ugasanga umugore aracinye umugabo ugasanga bikize gutera ibisanzwe
Guharika bishitse mu babana batandikishije ubugeni ho ntivyoroha
kimwe gusa demo wa mbere atandikishijwe abafite ingorane burya ntabara umugore bwite kuko niwo wa kabiri uwo mugabo aciye amwishimira ashaka guca amwandikisha umwahabye abana batatu cyangwa bane akabaguye mu kibazo
Sereus inzo yikorera umwe mu batware bo kuri uyo mutumba aremeza ku ingeso yo guharika ihari avuga ko bagerageza kuyituza ariko bitama vyoroshe
bavuga ati wo muzona muri anyumba 10 camutangara ko byihuta umuntu bugwanye nta keze ingorane mu miryango yindi ahasanga keshi naho byo babihari biri mu kinyegero bacha baharikira handi
iyo ngeso yo guharika igwirirana gusumba mu gihe ivyera vyeze nk'imiceri nkuko abahaba bavyemeza aho haba habonetse udufaranga mu mwaka wa 2022 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mpanuro yahaye ugwaruka rufise imigambi ruriko rurarangura yari yatangaje ko abahabara mu kurya amahera ari abambere bagasiga ubukene mu miryango ico gihe yahamagara abarundi kureka iyo ngeso
iryo ngeso abarundi tuyihebe arose amahera umugore agira kabiri nta muntu rero arya amahera nk'umuntu yiswe umuhabara umuhabara urashobora kutafisa inzu wewe ukamwubaki
Inyuma y'iryo jambo leta y'u Burundi yahavuye itanguza umugambi wo kwirukana abahabara nko mu ntara yahoze ari Ngozi gushika mu mpera y'ukwezi kwa kane k'umwaka w'2024 abagera ku 900 bari bamaze kwirukanwa
Radio Indoni Culture. Aya vugwa mu nkino.
Elle est bonne accélération. Oh, pas de penalty ici.
Ngamaze kuvyumva unawo umwanya w'inkuru y'inkino. Inkuru tubashikiza imisi yose ya mbere umunsi tubabwira amategeko agenga iganwa ry'igikombe cha Afrika mu rukino rw'umupira w'amaguru. Umushakashatsi akaba n'umwigisha wa kaminuza avuga ko muri iryo higanwa mu bice bishira ivya nyuma hari minota 30 yongerwa imigwi inganya amanota mu rukino. Alexandre Sibomana avuga ariko ko hari inyifato zimaze guhinduka ku bakinyi muri iryo higanwa bakatanga karoro nk'ikumigwa rifatiye ku rukoba y'inkuru y'inkino twategura mugenzi wacu urivye kwizera.
Higanwa ry'igikombe cha Afrika mu rukino rw'umupira w'amaguru ni higanwa ritunganywa hisunzwe amategeko. Umushakashatsi mu rukino rw'umupira w'amaguru avuga ko iryo higanwa ritunganywa mu bice bitandukanye. Alexandre Siboma nasigura ko urukino muri iryo higanwa mu mwanya wa mbere rutarenze iminota 90.
Ihiganwa rirafise amategeko rigenga cyane kuko ridafise amategeko ntivyo sinibaza yuko byo gukunda ko libaho baravuga yuko urukino rumara iminota 90 no kuvuga tukiri muri ajya majonjora rumara iminota 90 n'irya minota yindi yagasunuzu no kuvuga n'imini minota 45 gice ca mbere na 15 yo kuruhuka iyo ntituye harura hamaga cyasuraga harura iyindi 45
uyo mushakashatsi akaba n'umwigisha muri kaminuza amenyesha ko nyuma y'amatsinda igihugu gitsinzwe gica gisezera ihiganwa ico gihe nye ibihugu bihuye binganije hari minota byongegwa
bamaze kurengana mu migwi byo twita amatsinda bica bihinduka kuko no kuvuga hacha tegezwa kuboneka igihugu kimwe gitaha baca bakina iminota 90 mu gihe iheze banganya baca babongera utundi dushe tubiri bakina mu minota 15 banganije naho baca barabara kugira aho ndi kumugabo baca batera bimwe bitavyo byamipira y'imiterekano batera mu igori uwinjije nyinshi gusumba uwundi niwe aca bandanya no kuvuga muri ico gihe urumva yuko ayo nayandi mategeko
Ikindi yerekana nuko umukinyi ahawe ikarata zibiri z'umuhondo canke ikarata itukura atarekuriye gukina urukino rukurikira.
Hama yandi mategeko nuko bavuga yuko bijanye n'ajya makarato asa n'umuhondo urose ikarato zibiri muri iyo higano mu match zibiri zitandukanye aca asiba urukino rukurikira na rukina. Kandi cyo gituma ajya makarato haba hari abajejwe kuguma bayaharura umukinyi bavuga tu uyayirose arose ya mbere mu gihe arose ya kabiri aca bandika yuko atazokina urukino rukwirikira. Nico kimwe n'igihe arose ikarata itukura naho nyene ntashobora gukina urukino rukwirikira.
Alexandre Sibomana yemeza ko muri iryo higanwa hari bimaze guhinduka kubijanye n'inyifato y'abakinyi.
Ico tumaze kubona ubu ibintu by'abakinyi bitwara nabi nyuma y'ikibuga cyangwa igano riko riraba ibiriko biragabanuka. Tuvuga yuko umupira w'amaguru uri kuratera intambwe cyane kuko abakinyi barabigisha gusi bari hajya bari mu mamo bariko barabimyimenyerezo barababwira kongere bwo kwifata bakabwira n'amavalere ibintu kongere bashobora kwigenza. Ubu tubona yuko biko biragabanuka cyane na vya bindu bona bahora bagira bimwe vya racisme byo byivangura ibyo rana ko biko biragabanuka.
Ihiganwa ry'ikombe cha Afrika mu rukino rw'umupira w'amaguru rimaze gutunganywa ku nshuro zirenga 30 gushika ubu iryo higanwa rigizwe n'ibice bibiri igice cy'amajonjora n'igice gishiri cya nyuma.
Uri vye kwizera akenuye kuri iyo nkuru y'inkino wari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene turangije kwa makuru yacu. Nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire Kofi Olivier Rubere ntware yafaje mwa bw'ivyuma cyo done niyo yanzigamiye na yabashikirije ndabifuze ko namugira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane.